Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 20 Kigarama umwaka 2023. Njuti bakunzi mwashinira kuri cya radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze muri ryasango ry'amakuru mu Kirundi atako bagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare batahukanywe bavuye mu gihugu cya Kongo iharanira intwaro rusangi biturutse yuko banze guhangana n'umuhari M23 aho bafungiwe ngo bafashwe nabi cyane. Bagenzi babo batabariza bavuga yuko bafungurirwa rimwe ku munsi ibiharage gusa nabyo nyine bidakaranze. Makuru ajanye n'indero imyidogo ni myinshi muri kaminuza y'Uburundi abanyeshure kuvaho hafatira ingingo yo guhagarika kubafungurira bavuga ko agafashanyo baronswa k'ibihumbi 60 ku kwezi ari ntica ntikize kuko afungura rimwe ku munsi gusa basaba leta yuko abo gafashanyo ko kongerezwa. Imyidogo ni yose kubunguruza abantu ku mapikipiki mashasha atariko Imarati mu ntara ya Muyinga aho bavuga ko baburabuzwa n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu kubafatira amapikipiki yabo no kumubatoza ihadabu. Babona ko ako akarenganyo mu gihe barisha amafaranga izo Imarati mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagi sober ariko kikaba kitarabaronsa izo Imarati. Mukanya nido dasubiye kuba ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ikibanza cha Floriana ni sicho mumimba.
Abo bari ababa ijana imbere y'ubuserukizi bw'Uburundi mu gihugu c'Ubirigi ku muhingamo kuri uyu wa gatatu bakaba basaba irekurwa ry'umenyesha makuru mugenzi wacu Floriane Irangabiye uno munsi afungiwe mu ibohero rya bubanza. Ico gikorwa kikaba catunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Amnesty International. Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'amenyesha makuru b'Abarundi ibeji yari muri ibyo bikorwa akaba yibukije yuko ikibanza cy'umenyesha makuru atari mu ibohero ari nacyo gituma Floriane Irangabiye ategerezwa kurekurwa atagisabwe. Alexandre Niyungeko:
Turasubiye gusemerera kuko kibanza cy'umuvyeyi Floriane kibanza cy'umuvyeyi afise ibibondo mu gihe twimirije iminsi mikuru cyari cyo kuba mu mpimba n'icyari cyo kuba mu mvuto. Floriane nta kindi ariko arazira atari umwuga wiwe. Turasubiye gusemerera ko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe. Twizere ko abagashikira akabashikira turabona ko bahari ngaho abaserukira Burundi hano. Turasubiye gusemerera n'ukuri nta kundi gucyoza igihugu nta kundi nta kindi kirenge icyo nk'ukwerekana ishosho mbi y'igihugu. Turasubiye rero kubatera akama kugira ngo bikubita agashi barekure umumenyesha makuru abandanye umwuga wiwe aheze asubire mu muryango wiwe.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abasirikare b'Uburundi batahukanywe banze guhangana n'umuhari M23 baratabarizwa na bagenzi babo ko bafungurirwa nabi cyane aho baronswa ibifungurwa by'ibiharage rimwe ku munsi kandi bitanakaranze ibyo abasirikare bita ibisanzwire. Hagataho abandi basirikare bafise ubwoba yuko boshigwa ku ntode z'abagiye kujanwa gufashanya n'abandi basirikare basigaye mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Iyo nkuru tuyibaze Bonfils Niyongere.
Abasirikare abafungiwe mu makambi ya Muzinda Mudubugu mujeje na batanya police militaire no mu kambi ya Cibitoke hejuru y'ibindi bibazo bafise byo gufatwa nabi hiyongera ko ikibazo c'inzara. Amakuru atangwa n'abasirikare yemeza ko bafungurirwa rimwe ku munsi kandi bagahabwa igifungurwa c'ibiharage byonyine bitagira amavuta ivyo bita ibisanzwe mu mvugo isarikoreshwa n'abasirikare ivyo bita mu rurimi rw'Igifaransa jargon militaire. ivyo bikaba bimaze kugira ingaruka kuko hejuru yo gufungurirwa nabi badafise ikirato canke kamba mbiri co kimwe n'ibikoresho byankenerwa cyo kwisasira no kwivuka mu ntango zindwi bamwe muri abo basirikare baramaze kugirwa ko ingaruka nuko gufatwa nabi hari abakuwe ku mujeje rubarenze cyane bazanwa mu bitaro by'abasirikare ibujumbura ari ndembe basaba kuronswa ibifungurwa nk'uko bitekanijwe umusirikare kandi bagahabwa iteka bakongera bagatezurirwa mu makambi atandukanye gisirikare hari kandi icuka c'ubwoba mu basirikare cyane cyane bariko barakura kuko bariko bandikwa ngo bazoje mu gihugu cya Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko intara yose ya gisirikare ibyo bita mu gifaransa division yasabwe gutanga abasirikare barenga amajana ane intara ya gatatu ya gisirikare irongowe na Colonel Erinda Yizigiye batazira muzinga niyo yafashe ya mbere mu kwegeranya abasirikare barenga gatoyi amajana ane bakaba baramaze gushikanwa mu ikambi ya Cibitoke barindiye abava mu ntara ya mbere ya kabiri n'iya kane ngo buzuze batayo zibiri zitegekanijwe kuja gufasha abandi basirikare bari muri Tafoke mu ntara ya Kivu yo mu buraruko igisirikare cyo Burundi ntacyo kirigira gishaka kuvuga ku basirikare b'Burundi bavuye canke abakiri mu ntara ya Kivu mu buraruko mu gihugu cya Congo
Bonfils niyongere arakenuye imyidogo ni myinshi mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi abanyeshuri bavuga ko kuva huga ukigo cahora kibagaburira agafashanyo baronka ibihumbi 60 by'amarundi ngo ntigagikwiye kubera ibifungurwa byazimbye mu gihe koko katigeze kisununura abanyeshuri ngo baharuye ibifungurwa bafatiye ku majwi y'uburiro mato mato basanzwe bafunguriramo mu Nyakabiga ngo bafunguye kabiri ku munsi ngo boriye ibihumbi 120 ku kwezi kuko agasahani kamwe gasigaye kagugwa amafaranga ibihumbi 200 abanyeshuri bagasaba leta y'u Burundi kubagarukira ko ku neza yabo n'ay'igihugu n'inkuru tubaza Edi Claude nini nahatswe
kuva mu mwaka w'ishure wa 2018 ushira uw'ibihumbi 2019 kaminuza y'u Burundi yarahagaritse kugaburira abanyeshuri bayo kuva ico gihe abanyeshuri babaye mu buzima bugoye kuko agafashanyo bahabwa ari ntica ntikize icavyunyuye n'ibiciro by'ibifungurwa byaduze bakavuga ko gufungura byonyene bibatwara amafaranga angana inshuro zibiri yayo baronka umviriza umwe muri abo banyeshuri
kuva aho bahagarikiye igisata cyo gufungura no kuyatsa abanyeshuri muri kaminuza ibintu byaciye bitangura kuyangara ubuzima ntibworoshe na gatoya bakuyemo indaro ubu batuha prepuse y'amafaranga 60,000 bafite ubuzima ingene bukuma gutsimba mu kino gisaka naho yukwitwa na gatatu ntiyukwiye nk'umbu Nyakabiga aho dusanzwe dufungurira kuko tuyobora indimi kampisi mutanga agasaha n'ikinja zibayabaye reka ari munsi y'ibihumbi 200 ku kwezi na kabiri dufashe ku murango no mu ijoro turi 400 ku kwezi 30 100,000 iyo ni rasi ukusa uciye ushirako ayamwe y'utuntu tundi tw'iruhande ayo tupapuro tukomunikasiyo tuti plasma umva usanga bisukuka bwenge
eka ngo n'abahora bafashwa na bamwe mu miryango ntibigikunda kuko n'iyo miryango isigaye iri mu bukene basaba leta kwikubita agashi ikabadugiriza agafashanyo kuko ataco kakibavuna
imiryango yahora yakira nk'abanyeshuri bapfuye rukuru nayo iri mu bukene ntangeze ntafite ishuri bavuga bati n'abacu baratunaniye ntitwushira ko abandi kumva ko ari ingorane benshi baca bemera kuyahe nk'umwaka ari ibisata bimwe muri kaminuza byamusaba abiyandikishamo kubera izo ngorane kaminuza yagerageje gufata ingingo yo kugabanya amanota yari yafatiyeko naho nyine biranga kumva ko ari ingorane zikomeye cyane ukuri turasabye leta ikubita agashi isubitseho kirya gisata cyaraba cy'uburaro no gufungura abanyeshuri cyo bita regite sefe universite igisubitseho hanyuma ituze ako gafashanyo ituha ku 60,000 n'ukubi urapfa ubuzima ku gisagara cya Bujumbura nacyo bishimatse ahandi ho nta mwana wanyu ntashaka zosubira kwiga kaminuza
Uruganda kwa radio Inzamba agateka kawe niturashora kuronga urongo ya kaminuza y'u Burundi Odase Manirabona kugira ngo agire icho abivuze ko.
Edi Claude nini nahazwe urakenuye mukanya gato turabandanya makuru twabateguriye mu gisata cy'intwaro.
Yamenyeshe rw'abarundi bakorewe ibyaha biriko bitohozwa na sentare mpuza makungu mpanabyaha ko bashobora gukurikirana ubwabi bikorwa by'iyo sentare mu gihe babyifuza. Bikorwa gute? Hariho fishi yuzuzwa. Iyo nayo yuzuzwa n'uba yasabye gukurikirana ubwibi bikorwa by'iyo sentare ariko abanza guhabwa inyigisho zinonosoye kugira ngo ashobore kuzuza neza iyo fishi. Izo nyigisho zitangwa n'abakozi b'iyo sentare. Sentare izoheza yonyene yihitiremo abizoha uburenganzira bwo gukurikirana ibikorwa byayo. Iyo fishi iri ku rubuga rw'ubuhinga ngurukana bumenyi page web rw'urubanza rw'uwitwa Abd al-Rahman, page web Affaire Abd al-Rahman mu gifaransa. Amashirahamwe CPI na SOS Torture Burundi niyo yahinduye iyo fishi mu rurimi rw'Ikirundi. Azonafasha ababyifuza kubera ikingene iyo fishi yuzuzwa n'ingene irungikwa mu gisata cya sentare mpanabyaha mpuzamakungu cyabigenewe.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'intwaro. Mufasoni Marie Chantal niyo nzima niwe yatowe n'abagize inama rwa jambo ya komine Nyabihanga ni hariya mu ntara ya Mwaro kugira ngo arongore iyo komine hari kuri uyu wa gatatu. Uwo mukenyezi asubiriye Gerard Nizigimana aheruka kubogozwa yagirizwa gusesagura amatungo ya komine nkuko amakuru ava ngaho Inyabihanga avyemeza. Marie Chantal niyo nzima abaye mu sitaneri agira gatatu agiye kurongora iyo komine ya Nyabihanga kuva mwaka 2020 n'inyuma ya Adrien Ntunzwe n'Imana na Gerard Nizigimana bose nyene babogojwe bagirizwa ubunyonyizi bw'amatungo ya komine. Dukubitire mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Muyinga aho bamwe mu bunguruza abantu ku mapikipiki mashasha atariko imarati bidogera abapolisi bajejwe uruja n'uruza n'umutekano mu barabara ko baburagiza ku kazi kabo ka minsi yose bafatira amapikipiki no kubarihisha amahadamu. Kubwaho abashoferi ngo nakarenganyo bariko baragirirwa n'ico gipolisi mu gihe baba baramaze kuriha izo marati ariko zigateba kuboneka mu kigo cegeranya amakoli n'amatagisi OBR. Abajeje uruja n'uruza mu ibarabara bo bamenyesha ko iyo myidogo atayifatiye ngo amategeko ategekanya ko atacuma gifise imoteri kijya mu ibarabara kitagira imarati. N'inkuru tubaza Alexandrine Kez.
Abo bunguruza abantu ku mapikipiki mashasha adafise imarati barinuba abapolisi bajejwe uruja n'uruza mu ibarabara bagiriza ico gipolisi ko kibafatira mu pikipiki mashasha kubera atagira imarati kandi biba biturutse ku kigo cegeranya amakori n'amatagisi OBN cikwega mu kubaronsa izo marati. Aba bashoferi bagasaba abarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga gufasha kugira ngo ako karenganyo bagirirwa gahere. Evariste Hategekimana ajejwe igipolisi kiraba uruja n'uruza mu barabara mu karere k'igipolisi mu ntara zo mu buseruko amenyesha ko izo pikipiki zifatwa ku neza ya bose ngo kuko atacuma c'imoteri kidafise ibikiranga kija mu barabara ngo kuko nk'iyo habaye isanganya amazu y'ubwishingizi adaheza ngo atange umukando kuba bakomerekejwe canke bahitanywe n'ivyo vyuma. Agasaba abagendesha ayo mapikipiki kuba bavugana n'abajejwe kubatunganiriza bo mu kigo OBR kugira ngo izo mparati ziboneke vuba.
ano makuru tu yabanza nize muna la changu zobu la matare wiyo nara change umushikanganju inuwaru hagati mugi hugu wareba kuyye guagarika ingingo yugu toza mafaranga mwanyagi hugu umuna la changu zo yiskwe ko alaye guteguwe igikorane chumukuru wigi hugu tizobera muri yo nara kuva kukinezi ya mirungu na gata natu kushika kuya mirungu tatu za kuno kwezi muruno mwaka ijo bivugwa na Jerve nibigira chegira chumukuru wishirahamwe RCP imiriza abarundi kuba intungane ngo uko mu ntego y'amafaranga leta yatekanije gukoresha uno mwaka hariho imiliyoni 300 zitekanijwe kuri ico gikorwa gisanzwe kiba buri mwaka. Jerve nibigira akabona ko ayo yandi mafaranga ari karatozwa atansiguro afise. Jerve nibigira
yego batishije mu matagisi batanze amafaranga ashika ku miliyoni 300 kugira ngo bihonze bagenda neza. Nico bituma rero umuntu asaba yuko iyo ngingo ihagarikwa na matari bigatashwe naho ujejwe umutekano w'ihugu agakekiyo iyo ngingo eka n'ubwo kubera byamuteza urubwa byamuteza isoni kumva yuko uyu munsi ariko arasaba n'ihugu amafaranga y'igikorane kiwe yatunganije yekana yuko umunsi rero hoba hamwe n'itwagarara ngo barimwo gufashanya hagati abarongoye izo bitandukanye kugira ngo batoteze kugira ngo babibe anyagihugu kwera ntibikane gatoyi ingene umuntu wese ashobora kwaka amafaranga yikoresha yatunganije muko igihugu kandi bitanga bizi yuko camake uri umwaka hamari amafaranga yatunganije atangwa biga ca leta kiyesho n'uko kandi uyu munsi bitumvikane ingene mu shado service ashobora kwaka amafaranga angana ushombi 50 mbere cyo kwaka amafaranga yamusanga uko bituma habaho gusahura amatungo ya leta bwa ati yamahe natanga cyagihe cy'ikorane ikanda yiri
tuve mu ntara canku zo dugutandukire amakuru ajanye n'impunzi kwanka guha ikarata ndanga munzi nshashe munzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda ni mu gihugu cya Congo ihanira demokarasi ngo nukubabwira ko ico gihugu kitakibakeneye bivugwa n'urunani Sefor Arusha ruhikiyemo imigambo itavuga rumwe na leta. Ni mu gihe izo mpunzi zimaze iminsi myinshi zisaba ko bohindurirwa ikarata ndangamunzi kuko izo bahorana zimaze imyaka 2 zarataye igihe. Mu runani Sefor Arusha babona ko izo mpunzi zatswe uburenganzira bwabo. Ubwo runani rugasaba leta ya Congo iharanira intwaro rusangi n'ishyirahamwe mpuzamakungu iharanira iby'impunzi HCR kwikubita gashi bagatunganiriza izo mpunzi hakurikijwe amategeko mpuzamakungu bijyanye. Zitega amatwi Jean Bosco Rwigemera n'icegera cy'umukuru urunani Sefor Arusha.
Ku bisanzwe iyo uri mpunzi ubukingiwe ku rwego mpuzamakungu, nico gituma igihugu wahungiyemo kitegerezwa kugukingira cisunze amategeko mpuzamakungu y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 951 n'icyo twokwita ingingo mperekeza yo mu 67. Izo mpunzi z'abarundi ziri i Rusenda mu gihugu cya Congo iharanira intwaro rusangi ukuzima ikarata ndangampunzi bisa n'uko ari ukubabwira bati mwebwe ntitukibashaka nimutahe iwanyu. Kukwima ibikuranga ni ukukubuza umutekano, ni nk'uko kugira imbohe ntuva aho uri ngo ushobore gutembera, ntuva mu karere ngo uje mu kandi. Habaye umudugararo abajeje umutekano ni wewe baraba ubwa mbere mu kugufata mu kukwinuba mbere bakakugira imbohe bakwagiriza ikina kiriya. Icyo twohanura kuri ubwo butegetsi bwa Congo bwo kwibuka kwayo masezerano mpuzamakungu araba iby'impunzi bwayateye ku gikumu n'amategeko rero bategerezwa gukurikiza. Hari ikintu nyamukuru muri ayo mategeko umuntu ategerezwa kumenya ni ukutirukanwa kuri izo mpunzi, kuko icyo ni ikintu gihambaye cyane ku mpunzi kandi gihambaye cyane kuri icyo gihugu kiba uwa wahungiyemo, kuko bategerezwa kubyubahiriza. Nibikubita gashi rero ahandi ho abategetsi be nabo baba bari mu kibanza atari cyabo. Ishyirahamwe mpuzamakungu riraba impunzi mbega ryo riri he rive mu gacerera rivugira impunzi kuko rijejwe kuzivugira no kuzikingira ahandi ho ririko ricumura ribizi ricumura nibigira nkana mu kwibagiza ivyo cyategerezwa gukora.
Ni kwijyo jwijya Jean Bosco Rwigemera cegera cy'umukuru urunani Stephane Arusha duciye dusozerera ko ano makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwari mwahisemo radio Inzamba agateka kawe na butaha.